Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubahaye mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo
na Placide Magambo, nanjye mbahaye ikaze mu biganiro byacu kuri iyi saha.
Abantu bakomeza kubabeshya ngo mugingo n'abatishoboye tuzabamo, uzabamo se gute ukorera 5,000, icyo cy'ibirayi kigura 1,000, uzajya ukorera icyo cy'ibirayi ufite abana icyo gihura sunika ukajya icyo cy'ibijumba kigura 100.
Uwo ni Bwana Remo Christian Mberabahizi, umuyobozi wungirije w'akarere ka Gasabo mu Rwanda, bari mu biganiro n'abatuye ako karere ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali.
Turavuga no ku gitero cyabereye muri sector ya Kitabi mu manuko bw'u Rwanda, no kubwoba ko hashobora kuba ubwicanyi n'uruhagarara inyuma y'amatora muri Congo, no kubikene bw'ibitoro byaba ibyo mu bwoko bwa essence na mazutu mu gisagara cya Bujumbura. Duhere ku ncamake y'amakuru yo hirya no hino, tugira tubashikize mu kanya. Nta bimenyetso vyerekana ko ari intambwe mu gutorera inyishu ivyerekeye amafaranga Leta ya Amerika izokoresha mu bihe by'imirije.
Kuri uyu wa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wagenewe abimukira ku isi. Kuri ubu ku isi hose harabarirwa abimukira bagera kuri 2,258,000.
Muganga w'umunyekongo Denis Mukwege aherutse gutsindira agashimwe kitirwe Nobel ku uyu mwaka w'2018, yigijeyo ivyerekeye gutabuka mu gihugu ciwe.
Ibura ry'umuriro w'amashanyarazi mu gihugu cya Nigeria ryatumye ikoreshwa rya za moteri zitanga umuriro zikoresha mazutu rirushaho kwiyongera.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko rero mu kanya gatoyi, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ido ni idori y'amakuru yo hirya no hino twabateguriye duhere ngaha muri Amerika, aho intambara yo kugara canke kurekurira gukora abakozi ba Leta ya Amerika bibandanya hagati ya President Donald Trump na Kongre gushika ubu nta bimenyetso vyerekana ko ari intambwe mu gutorera inyishu ivyerekeye amafaranga Leta ya Amerika izokoresha mu bihe vy'imirije. Ivyo bishobora gutuma imirimo imwe imwe ya Leta yugara igihe c'isaha zitandatu zo mwijoro ku munsi wa gatanu w'imirije. Ibitero ico kibazo nuko ibitari cyo kibazo murantunga nuko President Trump asaba ko inama nshinga amateka na nkenguzo amateka zemeza imiliyaridi zitanu z'amadolari mu mafaranga azokoreshwa mu kubaka uruhome ku nkengera z'urubibi hagati ya Amerika n'igihugu cha Mexico. Muri Kongre abademokrate na bamwe mu barepublika ntibashigikiye uwo mugambi. Abayobozi b'abademokrate bemeye gutanga umuriyaridi n'imiliyoni 300 y'amadolari ku bijanye n'umutekano kuri urwo rubibi. President Trump yakoresheje urubuga Twitter mu kwifatira mu gahanga abademokrate jo kuwa mbere. Ivyo ni mu gihe izo mpande zibiri zitarumvikana na gato, yamara kugira batume imirimo imwe imwe ya Leta itugara ku munsi wa gatanu. Abademokrate n'abarepublika bashobora gushika ku masezerano yo mu kiringo gitoyi yotuma ibikorwa byose bya Leta bibandanya gushika mu mpera z'uyu mwaka.
Kuri uyu wa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wagenewe abimukira ku isi. Ubwo umuryango w'abibumbye washyiragaho uyu munsi mpuzamahanga ku mugaragaro mu mwaka w'2020, abimukira bagera kuri 150,000,000 nibo babarirwaga hirya no hino ku isi. Muri iyi myaka 18 ishize uyu munsi wizihizwa, abimukira babarirwa muri 250,000,000 ku isi hose. Abenshi mu bimukira bava mu bihugu byabo kubera impamvu z'ubukungu, amakimbirane no gushaka ubumenyi n'imirimo. Uyu muryango uvuga ko hari n'izindi miliyoni zisaga 40 zivanwa mu byazo zigahungira amakimbirane hagati mu bihugu ziba zikomokamo. Kuri ubu hari indi nkubiri y'abimukira itangiye kugaragara, aho abantu bamwe basigaye bahunga imihindagurikire y'ibihe n'ibiza bibasenyera bakava mu byabo. Mu mwaka w'2018 abimukira basaga 3,400 bitabye Imana ubwo bari mu rugendo bajya gushakisha ubuzima mu bindi bihugu. Abenshi baguye mu nyanja naho abandi bagwa mu butayu.
Radio ya Amerika i Washington DC. Abategetsi b'ibihugu by'Iburayi n'abayobozi b'amashirahamwe yo muri ako karere babonanye n'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika mu gisagara cya Vienne mu gihugu cya Autriche no munsi kuwa kabiri. Babonanye mu biganiro bigenewe kongereza imitahe mu karere ka Afrika. Chancellier w'igihugu cya Autriche Sebastian Kurz, igihugu ciwe kiyoboye muri iki gihe umuryango w'ibihugu by'Iburayi, yatangaje ko imitahi y'agaciro kagera ku muri yaridi w'amaero ishobora gushirwa mu bikogwa. Iyo migambi isaba ko imiliyoni 75 z'amaero akoreshwa mu gufasha abantu kenshi bitorohera kuronka ingurane. Ikigega c'imiliyoni 45 y'amaero kigenewe gufasha abarimyi n'aborozi bato bato kuronka ingurane. Hari kandi imigambi igenewe gufasha kubaka ibibanza vy'umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba mu gihugu ca Maroc no gukura imicafu mu gice c'uruzi Nil cegereye ibahari Mediterane. Chancelier wa Autriche Sebastian Kurz yatangaje ko yizeye ko ari intambwe ya mbere kubijanye n'imitahe y'abanyaburaya mu karere ka Afrika, menyesha ko badashaka guhebera imitahe Ubushinwa mu karere ka Afrika. Umuyobozi w'umuryango w'ibihugu vya Afrika muri iki gihe ku rwego rw'abakuru b'ibihugu, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida w'igihugu cya Misiri Abdel Fattah El-Sisi bari mu bategetsi b'ibihugu vyo muri Afrika bitavye inama n'abategetsi b'ibihugu vy'iburayi.
Ibura ry'umuriro w'amashanyarazi mu gihugu cya Nigeria ryatumye ikoreshwa rya za moteri zitanga umuriro zikoresha mazutu rirushaho kwiyongera. Ikigo gishinzwe iby'ingufu z'amashanyarazi muri Nigeria kivuga ko kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari mu gihugu cyashowe mu kugura izo moteri uyu mwaka. Bamwe mu bakora ubucuruzi bukenera ingufu z'amashanyarazi muri Nigeria bavuga ko nta yandi mahitamo bafite. Basobanura ko babizi neza ko ikoreshwa rya mazutu muri izo moteri ribagiraho ingaruka zikomeye, ariko ko n'ibikorwa byabo by'ubucuruzi bitagomba guhagarara. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 muri Nigeria hose hasowe miliyari zisaga 14 z'amadolari muri izo moteri. Ayo mafaranga yose ni kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari y'umwaka ya Nigeria. Mu gihugu mu ngufu z'amashanyarazi zikoreshwa mu gihugu hose 18% nizo zonyine zizewe ko zidateza ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage. Abenshi binubira ko umwotsi wa mazutu ukoreshwa ubagiraho ingaruka ku mwuka bahumeka mu ngo zabo. Bivugwa ko muri Nigeria imiryango igera kuri miliyoni 60 itunze moteri z'amashanyarazi mu ngo zabo.
Tuza muri Afrika kandi tubandanizeho, muganga w'umunyekongo Denis Mukwege aherutse gutsindira agashimwe kitiriwe Nobel k'uyu mwaka w'2018 yigijeyo ivyerekeye gutahuka mu gihugu ciwe. Yari itegekanijwe ko atahuka hirya yaje ku munsi wa kane iminsi itatu imbere y'uko amatora akomeye aba muri Congo. Ayo makuru yatangajwe n'abakorana nawe mu bitaro vya Panzi mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Dr. Mukwege, umuganga avura abapfasoni bafashwe ku nguvu muri Congo, aracari buraya kuva ronsa agashimwe kitiriwe Nobel ku itariki 10 za kuno kwezi. Umuyobozi mu biro vyiwe avuga ko agifite amabanga yo kuvugira amahoro muri Congo, atangaza ko bazomenyesha itariki azotahira ko mu minsi ya vuba. Umuntu aretse ukuvugira abapfasoni, Dr. Mukwege ni umwe mu banebagura bikomeye intwaro ya President Joseph Kabila.
Umuryango mpuzamahanga urengera impunzi HCR urasaba miliyari 2 na miliyoni 700 z'amadolari zo kugoboka impunzi zisaga miliyoni 2 zikomoka muri Sudani y'Epfo. Nyuma y'amakimbirane muri icyo gihugu guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012, impunzi zikomoka muri Sudani y'Epfo zakwirakwiye mu bihugu bitandatu byo mu karere. Sudani y'Epfo nicyo gihugu gifite abaturage benshi bahunze amakimbirane mu karere. HCR ivuga ko nibura hari kizere kuko kuva aho amasezerano y'amahoro yongeye kugererwaho mu kwezi kwa 9 gushize, ibikorwa by'urugomo n'ihohotera mu mpunzi byari bimaze kugabanuka. Kuba ingengo y'imari y'imiryango y'ubutabazi yaragabanutse bikabije byatumye ibikorwa by'ubutabazi mu mpunzi byari ku rutonde rw'ibyihutirwa bigabanywa. Mu mashuri yo mu nkambi abarimu baragabanijwe, n'ibikoresho by'amashuri biragabanuka. Abaganga nabo bavuga ko nta miti ihagije yo kwita ku barwayi mu nkambi. Mu gihe nta gihindutse rero, HCR ivuga ko nibiribwa byatangwaga ku munzi byazagabanywa.
Mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Mu makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, nyuma y'iminsi itatu abantu bataramenyekana bagabye igitero mu murenge wa Kitabi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, bagatwika imodoka zigera kuri 3 zitwara abagenzi, aho inzego zishinzwe umutekano zivuga ko kugeza ubu abaturage 4 aribo bahasize ubuzima, Umunyamakuru wacu Themistocles yanyarukiye kureba uko byifashe muri ako karere. Icyakora ubuyobozi bwa Mutambamiye bumuhakanira ko avugana n'abaturage. Ibindi kuri iyo nkuru reka tubyumve nyine tugezweho na mugenzi wacu Themistocles Mutijima.
Bigaragara ko izo modoka zatwikiwe nko mu birometero birenga 20 winjiye mu ishyamba rya Nyungwe ku gice cy'akarere ka Nyamagabe mu cyahoze ari Gikongoro akaba ari mu murenge wa Kitabi. Nkuko bigaragara ebyiri zatwikiwe ahantu hegeranye na windi yo hakaba harimo intera ntoya. Kuva icyo gitero cyagabwa mu 12:00 y'umugoroba wo kuwa gatandatu, umuhanda uva i Kigali ujya i Cyangugu unyuze mu ishyamba rya Nyungwe ku modoka zitwara abagenzi ntiwabaye ugikoreshwa. Ingendo zongeye gusubukurwa neza kuri uyu wa mbere, amatike y'abagenzi baca muri uyu muhanda yongera gutangwa nk'uko byari bisanzwe. Icyakora imbere mu ishyamba ubona ko umutekano wakajijwe bikomeye. Ukinjira muri Nyungwe ku ruhande rw'akarere ka Nyamasheke mu cyahoze ari Cyangugu, ku mpande z'umuhanda haragaragara umubare munini w'abasirikare bari mu bikorwa byo gucunga umutekano ariko biteguye ku buryo budasanzwe. Ku gice cy'iri shyamba gikora ku karere ka Nyamagabeho, hafi kuri buri kilometero urahasanga umurongo w'abasirikare bari hagati y'abarindwi n'icumi, barimo n'abafite imbunda nini zo ku rugamba. Uretse umubare munini w'abasirikare bambariye urugamba ugaragara aha mu ishyamba, ariko ibindi bikorwa by'ubona ari ibisanzwe, ndetse n'abaturage barakora mu mirima y'ibyayi igaragara mu nkengero za Nyungwe. Ugeze kandi mu gasantere ka Kitabi kari hafi aho, urabona ko ubucuruzi burimo gukorwa nta kibazo. Icyakora ubwo ijwi rya Amerika yageragezaga kubaza bamwe mu baturage hasanze uko biyumva nyuma y'ibyabaye, umwe muri bo wavuze ko hari ibyo ashinzwe mu nzego z'ibanze, yavuze ko badashobora kuvugana n'umuntu utazwi n'ubuyobozi bw'aho batuye. Byabaye ngombwa rero ko tujya mu buyobozi ku rwego rw'umurenge wa Kitabi. Nyuma yo kugenzura ibyangombwa by'umunyamakuru, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge yavuze ko ubwo burenganzira bwo kuganira n'abaturage ku byabaye bwatangwa n'ubuyobozi bw'akarere bumukuriye. Bwana Bonaventure w'amahoro utegeka Nyamagabe yavuze ko atemera ibyangombwa byose yagaragarijwe n'umunyamakuru, bityo ko atemerewe kuvugisha abaturage be nk'uko uwo mwuga, mu gihe yaba abikoze nabwo akaba yakwirengera ingaruka zabyo. Ubwo icyo gitero cyagabwaga ku modoka eshatu zitwara abagenzi ku wa gatandatu ushize, igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abaturage babiri bahise bahasiga ubuzima, abandi 8 barakomereka. Kivuga kandi ko gikomeje ibikorwa byo guhiga babikoze. Ku mugoroba w'uyu wa mbere, kibinyujije ku rubuga rwa internet no ku mbuga nkoranyambaga, iki gisirikare cyongeye gutangaza ko babiri mu bari bakomeretse nabo bapfuye, kandi ko cyishe 3 mu bagabye icyo gitero, abasigaye bahungira mu gihugu gituranye cy'u Burundi. Ibi bikaba bikomeje gushyira umubano w'ibihugu byombi rudubi n'ubusanzwe utari wifashe neza kuva mu mwaka w'2015, aho abategetsi babyo bashinjanya gushyigikira bagamije guhungabanya umutekano wa buri ruhande. Themistocles Mutijima, Ijwi rya Amerika, Kitabi mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Themistocles Mutijima. Tukiri mu Rwanda, ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buratangaza ko buhangayikishijwe n'ubwiyongere bw'abaturage muri uwo mujyi, bugasaba gushyira hamwe mu ishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Ibindi byagarutsweho muri mu biganiro abatuye mu karere ka Gasabo bagiranye n'inzego zitandukanye kuri uyu wa kabiri. Iyo nkuru twayikurikiranywe na mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa.
Ufatiye ku bisobanuro by'ubutegetsi biratomora nta shiti ku ikibazo cy'ubwiyongere bw'abatuye umujyi wa Kigali kirushaho guhangayikisha umunsi ku wundi. Ubutegetsi bugasobanura kuko biyongera ari nako barushaho kubaka mu kajagari bihabanye n'igishushanyo mbonera ku butaka butiyongera. Imibare igaragaza ko kugeza ubu Kigali tuwe na 1,300,000. Ubutegetsi bukavuga ko hatagize igikorwa ku igenamigambi mu miturire ku buso bwa kilometero kare zisaga 700 mu myaka iri imbere byazarushaho kuba bibi. Bwana Parfait Busabizwa ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ngo bukungu n'iterambere.
Igena migambi riratugaragariza yuko mu mwaka iri imbere 2050 umujyi wa Kigali uzabutuwe na 5,000,000 z'abaturage. Umujyi wa Kigali ugizwe na kilometero kare 720. Murumva rero uko ungana ubu ni kuzawungana muri iyo myaka. Ariko uzaba ufite abantu bikubye hafi 4. Bivuga yuko tudafashe ingamba ubu bizatunanira gutuza abo bantu muri iyo myaka.
Bitandukanye n'igishushanyo mbonera giheruka cy'umujyi wa Kigali cyo mu 2013, igishya kirasaba ko abaturage nabo bagihabwaho ijambo. Muri kilometero kare 720 z'umujyi wa Kigali zidatuwe zose bitewe n'imiterere y'uyu mujyi, ubutegetsi bukavuga ko ubuso bwa kilometero kare 244 aribwo bugomba gukorerwaho igenamigambi, ariko nabwo hagomba kubyazwamo imihanda, hagomba kuzajya inganda, amashuri n'ibindi bikorwa remezo. Ibintu nabyo bikomeza kumvikana ko ari ihurizo rikomeye. Bwana Fred Mugisha ushinzwe ushinzwe imirimo yikurikirana bikorwa ry'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali agashimangira ko hatagize igikorwa igenamigambi rya 2050 ryazagera hari abisanga hanze y'umurwa mukuru.
Uyu munsi dukuye nibura abaturage 60 batuye kuri kilometre kuri hektare. Dukomeje gutura gutyo ntagenamigambi rirange dufite 2050 twagerayo dutuje miliyoni 1,200,000. Kandi mwebwe kuri 2050 twabwiye kuzaba dufite miliyoni 5. Ukibaza uti miliyoni 5,800 bisigara bizaba bituye he? Ibyo cyo rero iyo tumaze gukora ibare nk'iyo turavuga ngo dukoya ntabwo bikwiye ko dukomeza gutura uko twakomeza gutura, ahubwo tugomba gushaka inzira yo gutura ku butaka buto dufite kandi tugatura mu buryo bwiza burambye.
Buri muturage ahawe ijambo agaragaza uburyo bikiri ingora bahizi kugendera ku gishushanyo mbonera bisa n'ibitarangira kuko hafi ya bose bakomeza kugaruka ku murundo w'ibibazo. Duhere kuri uyu waguze ubutaka bwa miliyoni zisaga 50 mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, igishushanyo mbonera kikabahindukiraho we n'abagenzi be batagishijwe inama.
Naguze ubutaka burenze miliyoni 50 bukoreramo ubworozi. Master plan rero yaraje namaze kubona icyangombwa cy'imyaka 99 y'ubworozi n'ubuhinzi. Master plan izigaragaza yuko hari amashyamba kandi mpafite ibyo bikorwa, ariko ndababwira ko ushobora amafaranga nk'ayo bikarangira kubwiye ngo turakwandikiye n'amashyamba azera mu myaka 10 nta muntu wakwegereye byaragahinda.
Ubutegetsi bugira inama uwo ari we wese washaka kugura ubutaka kubanza akabaza amakuru ahamye y'icyagenewe ubwo butaka. Bwana Raymond Chretien Mberabahizi ni meya wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere mu karere ka Gasabo.
Ubonaho utuye bidashoboka kuhatura, hano hari ahandi mu mujyi washobora gutura, icyo gihe ujya gutura hajyanye n'ubushobozi bwawe. Naho nimutabyumva gutyo abantu bakomeza kubabeshya ngo mujyi ngo n'abatishoboye tuzabamo, uzabamo se gute? Ukorera 5,000, ikiro cy'ibirayi kigura 1,000, uzajya ukorera ikiro cy'ibirayi ufite abana icumi, icyo gihe urasunika ukajya ikiro cy'ibijumba kigura 100.
Kugeza ubu kubera igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali hari bamwe bahisemo kujyana leta mu nkiko, abo barimo imiryango isaga 400 mu 2,000 ituye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Bongeye kwibutsa ubutegetsi kw'igishushanyo mbonera kibahutaza.
Iyo basta plani ko mbona hari abiri kugiraho ingaruka na bamwe iri kubera nziza turimo turazirika. Ese ni gute akarere ka Gasabo katubwira kwimukira muri aparitoma tukagahakanira bakatwimura ku gahato ku mitungo yacu? Ni ukubera iki? Ese amafaranga muri kubakisha hariya ari kuva kuri banki, ntabwo ari kuva mu ijuru. Tumaze umwaka dusiragira, ubu mudukize no muri risike kujya mu rukiko, amafaranga yadushizeho tugura abavoka ko leta ari umubyeyi, ntaduhaye amafaranga yacu. Niba mushaka ubutaka bwacu cyangwa mugacima ihara tukubaka amazu ko dufite ubushobozi, tukubaka amazu ajyanye n'igihe. Igishushanyo mbonera kiraduhutaza bamwe. Murakoze kandi munsubize.
Bwana Mberabahizi yavuze ko ibiganiro kuri iki kibazo bigikomeje.
Turacyakomeza gahunda y'ibiganiro, baba ari abagiye mu nkiko, baba ari abo ngabo bemeye gahunda uko tuyiganira, turacyakomeza kugeza aho tuzagera mu by'ukuri tukagera nyine aho. Gahunda ikintu cyose cyiza burya ukoze kiba cyiza kurushaho iyo kinogeye wa wundi ugikorera.
Iki gishushanyo mbonera kizamara imyaka 5 kandi byitezwe ko abaturage bazakomeza kugitangaho ibitekerezo muri gahunda yiswe imiyoborere twifuza ishyira umuturage ku isonga. Icyakora bisa n'ibitazorohera abatari bake kuko bisaba ushaka kubaka kubikora yubaka amagorofa arushaho kujya hejuru ngo n'abandi bazabone uko basaranganya ubutaka. Ku ntumbero y'ubutegetsi Kigali igomba kugumana isura ifite mu ruhando mpuzamahanga nk'umujyi utekanye kandi usukuye. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu gihe hasigaye iminsi 5 ngo amatora abe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abagwanya ubutegetsi bashobora kutazokwemera ibyayavuyemo niyo batatsinda. Abashigikiye Emmanuel Shadari bo bemeza ko insinzi ari yabo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Umukandida wabibumbiye muri Lamuka Martin Fayulu Madidi yatangaje imirongo migari 8 igizwe n'ingamba 30. Avuga ko zizamuhesha guhindura imibereho y'abaturage mu gihe bamuhesha amajwi amugeza ku butegetsi. Ajyanishije ingamba n'amahame remezo y'ibyo sosiyete nye Kongo izirikana mu mateka y'igihugu. Ku burezi avuga ko azashyiraho gahunda yo kuvugurura inzego z'uburezi mu gihugu hose ahereye mu mashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye, kuitariki 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka utaha kuva mu kwezi kwa 9 uburezi bukabitegeko ku mwana wese kugeza ku myaka 14 kandi 30% by'ingengo y'imari y'igihugu igaharirwa uburezi uhereye mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2019-2020 abihuza n'isabukuru y'imyaka 113 yitangizwa ry'uburezi muri Kongo mu 1996. Mu guhanga imirimo avuga ko azashyiraho gace k'inganda muri buri komine mu rwa mukuru Kinshasa no mu zindi ntari imirimo yose iboneka mu gace gahabwa mbere na mbere abagatuyemo kandi abanyekongo akaba aribo bashyirwa imbere mu itangwa ry'imirimo mu nzego zose. Martin Fayulu Madida avuga kandi ko azashinga urukiko gacaca rw'umuryango n'ituza aho utuye ruzaba rushinzwe gukemura amakimbirane mu miryango y'abashingiye kwishyingiranwa, ubutane, imibanire mu baturanyi, impaka z'amasano n'izishingiye ku nshingano mu muryango kimwe n'izirebana n'amarozi. Uru rukiko kandi ni narwo ruzafasha mu gukemura ibibazo by'umutekano mu cyuturuka ku bujura, ububandi, kwiyandarika n'ibindi byabangamira abaturanyi bigakorwa hagamijwe guha agaciro umuryango no kubanisha abanyekongo. Mu bindi avuga ko azakora mu mizo ya mbere harimo gutunganya imiturire n'imyubakire y'umurwa mukuru n'indi mijyi minini mu gihugu, bikajyana no kubungabunga ibidukikije no gusigasira urusobe rw'ibinyabuzima. Mu mbwirwaruhame aho yiyamamaza avuga ko ibindi bindi ateganya azabigeraho ari uko abaturage bamuhaye amajwi azashyira iherezo ku ngoma ya Kabila.
Le régime Kabila c'est un l'insécurité.
Icyambere, ubutegetsi bwa Kabila ni umutekano muke utagira ubutegetsi bugendera ku mategeko, nta tegeko na rimwe ryubahirizwa, manda y'imyaka 5 igenderwaho, itegeko nshinga ryibatirwa hasi. Ubu butegetsi dushaka kuvanaho bwaciye agahigo kandi bwamunzwe na ruswa. Ibyo bituma abaturage ba Kongo batindahara, ntibabasha kwivuza. Fayulu avuga kandi ko azashyiraho gahunda yo kurandura indwara cyane cyane zifata abakene zititabwaho. Mu gihe umunsi w'amatora nyirizina wegereje, komisiyo y'amatora ikomeje gushimangira ko amatora azaba nta kabuza. Senivuga ko perezida wayo Corneille Nangaa ari mu nzira ava muri Afurika y'Epfo kuzana amafishi azandikwa amajwi y'ibyavuye mu matora azaba ku cyumweru tariki 26 z'uku kwezi. Ni amatora ashobora kuzakurikirwa n'imvururu uko byaba kose mu gihe umukandida watanzwe na perezida Kabila yakwegukana intsinzi, nyuma y'uko umukandida Felix Tshisekedi w'ishyaka UDPS ahamagariye abayoboke be kutazava ku biro by'itora kugeza abahamya babo bamaze kubatangariza ibyayavuyemo. Mu mugoroba wo kuri uyu wa mbere ubwo yiyamamazaga i Matadi muri Congo Central, yahamagariye abayoboke be kutazemera ibyavuye mu matora mu gihe atayatsinda. Mu magambo ye yavuze ati tariki 26 nibatangaza ko watoreye gukorera Kabila mu ngata ariwe watsinze ntimuzabyemere. Ni mu gihe nyamara uruhande rushyigikiwe na perezida Kabila narwo ruvuga ko rwizeye intsinzi bidasubirwaho. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, Olive Lembe Kabila, umugore wa perezida Joseph Kabila, yavuze ko inzozi z'abarwanya ubutegetsi zo kubwigarurira ziri kure yo kuba impamo. Niba mu by'ukuri bibwira ko bazatsinda nimero 13 barishuka, nemera ntashidikanya ko Shadara ari buzatsinda kandi niko biri. Mu bakandida 21 bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu, Emmanuel Ramazani Shadari niwe wenyine umaze kuzenguruka hafi intara zose z'igihugu yiyamamaza. Mu gihe buri minsi 3 gusa ngo kwiyamamaza bihagarare, indi ngingo imuhesha amahirwe yo kuba yakwegukana intsinzi. Felix Tshisekedi na Martin Fayulu nabo bari mu bagerageje kugera mu bice bitandukanye, mu gihe hari abandi batigeze baniyamamaza, nyamara amatora azaba mu minsi 5 uyibaza uhereye none. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude Ganza kuri iyo nkuru. Mu Burundi hari bonekeza ubukene bw'ibitoro vyaba ivyo mu bwoko bwa essence na mazutu mu gisagara ca Bujumbura. Henshi ku ma station ntibiriko biratangwa, aho biri naho ibonekeza imirongo miremire y'imodoka zibirondera. Mu bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bari bamenyesheje ko ingorane z'ubuhinga zari zibonekeje zatorewe umuti. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Henshi ku ma station adandaza igitoro mu gisagara ca Bujumbura na modoka nimwe uhasanga kuko atagitoro cabi co mu bwoko bwa essence eka nico mu bwoko bwa mazutu kiharangwa. Kuri no wa kabiri station Mize Viva niyo yari kwiratanga essence hamwe na Already Golf, aho ibonekeza imirongo miremire. Igitoro co mu bwoko bwa essence kikaba gitanguye gukena mu gisagara ca Bujumbura kuva mu mera zindwi turangije, mu gihe mazutu yo yatanguye kubura mu ntango z'ukwezi kwa 12 nkuko vyemezwa na bamwe mu bagendesha ivyuma bikoresha ico gitoro cha essence.
Igitoro twaramaze imisi tukironka mugari kubonya mwindwi yose cabuze kweri
kana bigitoro kweri ndabona
bana mazutu kai ntaya hari
kirikora ewe rero abuze mazutu abuze na essence
na hatakazi kari mugabo umuntu agapfuma bora mugabo igitoro kihari.
Ikibabaza abo bakoresha ivyuma bikenera igitoro nuko mu bujikira nganje bw'amasoko nanga nguvu batavuga ingorane zo bazatumye igitoro gikena. Munango z'ukwezi kwa 12 igihe havuga ubukene bw'igitoro cha mazutu uvugira ubwo bujikiranganje yari yahumurije abakoresha ico gitoro. Leonidas Ndayigaya yari yavuze ko ubwo bukene bwavuye ku ngorane z'ubuhinga.
Ihungabana ry'itango ry'igitoro ku mastasiyo mu gisagara cha Bujumbura nayo hagati mu gihugu byaturutse ku ngorane z'ubuhinga zashitse muri ico gisata ku buryo butandukanye.
Abakoresha igitoro ubo ntibatahura ubwo buhinga bwagize ikibazo kuko bufasha umwanya muremure kugira butoregwe umuti. Basaba ko igiciro cico gitoro cofuma kiduzwa ariko kikaboneka imirimo ikabandanya kuri kwani.
Sinzi ko ubwo buhinga kugira ngo babukore bumarindwe zibiri canke zirenga canke kwezi kurenga ntabyo ariko ico tuzi ico nuko twege igitoro ntacho tubona ntakihari ku mastasiyo urabona n'imodoka yangene zitonze bari ubwo buhinga baraye base nimba byansenga abafuma barondere n'abandi base baze gukora ubwo buhinga kugira ngo itwe turonke igitoro gatube kuko bakidugije nta numwe bagisha inama nibonye ne kuri bo bavyigirira n'ubu bashaka bwo kiduza mu gitoro kikaboneka.
Mu mpera zindwi irangiye ikibazo c'igitoro carizwe mu nama shikiranganje. Umushikiranganje w'amasoko nanga nguvu akaba yamenyesheje kwikena cy'igitoro riva kuba kinyegeza. Prosper na ugwamiye avugira leta y'u Burundi yashikirije ivyavuye muri iyo nama ko ikena cy'igitoro ridasigura ko kica kiduzwe igiciro.
Umushikiranganje ajejwe amazi amasoko ntanga nguvu ubutari n'agataka yaramenyesheje inama shikiranganje ikibazo kijanye n'igitoro aho hibonekeza abakinyegeza kandi ibiharuro vyerekana ko igitoro kihari. Yaramenyesheje ko ivyo kwibaza ko kigiye kuduzwa ibiciro atawo bifatiye kuko ku isoko birangurirwa ko ibiciro bisa n'ivyagabanutse muri uku kwezi kwa munyonyo umwaka w'2018.
Ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa esansi mu gisagara cha Bujumbura rije giyongera ku ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu rimaze hafi indwi zibiri ritaratorerwa umuti aho kibonetse abagicuruza baca barondera abapolisi bafasha kugira ico gitoro gitangwe mu mutekano kuko bakirondera bari benshi kandi bakirondera bakoresheje amayeri menshi. Ejo rya Amerika ryashatse kumenya ico badandaza igitoro bashikiriza kuri ico kibazo ariko aho ryabajije ntibashatse kugira ico babivuze ko. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twa tubafitiye kuri isaha yamari imbere yaho. Reka dusubire tubibutse ingingo nkunguru z'amakuru twabashikirije. Intambara yo gufunga canke kurekurira ugukora abakozi ba leta ya Amerika birabandanya hagati ya President Donald Trump na Congress gushika ubu nta bimenyetso vyerekana ko hari intambwe mu gutorera inyishu ivyerekana amafaranga leta ya Amerika izokoresha mu bihe vy'imirije. Ivyo bishobora gutuma imirimo imwe imwe ya leta yugara igihe c'isaha zitandatu zo mwijoro ku munsi wa gatanu w'imirije.
Twababwiye kandi ko kuri uyu munsi wa kabiri ari umunsi mpuzamahanga wagenewe abimukira ku isi. Kuri ubu ku isi hose ahabarirwa abimukira bagera kuri 2,258,000.
Twababwiye kandi ko abategetsi b'ibihugu by'Iburaya n'abayobozi b'amashirahamwe muri ako karere babonanye n'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika mu gisagara cya Vienna mu gihugu cya Autriche uno munsi kwa kabiri. Babonanye mu biganiro bigenewe kongereza imitahe mu karere ka Afrika. Chancelier w'igihugu cya Autriche Sebastian Kurz igihugu ciwe kiyoboye muri iki gihe umuryango w'ibihugu by'Iburaya yatangaje ko imitahe y'agaciro kagera ku miliyaridi w'amaero ishobora gushigwa mu bikogwa.
Twababwiye kandi ko ibura ry'umuriro w'amashanyarazi mu gihugu cya Nigeria ryatumye ikoreshwa rya za moteri zitanga umuriro zikoresha mazutu rirushaho kwiyongera. Mu mwaka w'2018 gusa Nigeria hose hashowe miliyari zisaga 14 z'amadolari muri izo moteri.
Naho muganga w'umunyekongo Denis Mukwege aherutse gutsindira agashimwe kitiriwe Nobel kuri uyu mwaka w'2018 yigijeyo ivyerekeye gutahuka mu gihugu ciwe. Yaritegekanijwe ko atahuka hirya yeje ku munsi wa kane iminsi itatu imbere y'uko amatora akomeye aba muri Congo.
Twababwiye kandi ko umuryango mpuzamahanga urengera impunzi ku isi HCR usaba miliyari 2 z'amadolari na 700,000 zo kugoboka impunzi saga 2,000,000 zikomoka muri Sudani y'Epfo.
Choti rero mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimaskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Waserukiye agahagararira ibi biganiro ni Eddie Gwema kuri micro mwari kumwe nanje Fidèle Niyongabo
na Placide Magambo. Turabashimiye kuba mwifatanyije natwe muri uyu mugoroba. Murare aharyana.